Ubandanya kumviriza radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rose Bigirimana dushyize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fidel Tura yahera ku mugabane wa Afrika ishyiramwe mpuzamakungu ONU ririko rirasaba miliyaridi zibiri n'ibice bitandatu z'amadolari uyu mwaka amafaranga yo gufasha abanyesomaliya bangana imiliyoni indwi n'ibice bitandatu. ONU ivuga ko babangamiwe n'inzara hamwe n'amapfa byatewe n'intambara, iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa hamwe n'uruzuba. Adam Abdelmula ahagarariye igisata cya ONU kijejwe imfashanyo muri Somalia yavuze ko kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi kwa gatandatu hashobora kuzoba amafa muri Somalia mu gihe imvura itogwa. Somalia hamwe n'ibindi bihugu byo mu ihembe rya Afrika birahanzwe n'uruzuba inyuma y'imyaka itanu yikurikiranije atamvura ihaseseka. Abdelmula yavuze ko abantu hafi miliyoni zitandatu n'ibice bine basinzikajwe n'inzara, kandi ibyo bitigiri bishobora kuzokwiyongera gushika ku miliyoni umunani n'ibice bitatu hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka. ONU ivuga ko ibice by'igihugu bikeneye imfashanyo kurusha ibindi ari mu karere ka Baidoa na Burkaba hamwe no mu bataye ingo zabo ndetse no ku mugwa mukuru Mogadishu. Muri Afrika kandi mu burengero bwayo ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abafaransa ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres ryarahagaritse ibikorwa byaryo mu turere two mu buraruko bushyira uburengero bwa Burkina Faso. Muri utwo turere abitwaje ibigwanisho barishe ejo abakozi baryo babiri. MSF yavuze ko abitwaje inkoho barashe imodokari yabo yarimwo abakozi bane hagati y'ibisagara bya Dedugu na Tugane. MSF ivuga ko ikiriko iratohoza kucatumye haba ico gitero. Iryo shyirahamwe ry'abagira neza b'Abafaransa riha ubuzi ibihumbi by'abasivile bateshejwe riha ubuvuzi ibihumbi by'abasivile bateshejwe ingo zabo mu gisagara cya Boucle du Muhune muri Burkina Faso. Mu kwezi kw'icyenda yari yaragabishije ko ibitigiri byinshi by'abantu bariko barahunga ibitero muri ako karere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni muri Turukiya na Somalia, aho uko umwanya ugenda ariko ibitigiri by'abishwe na nyamugigima yabaye ku munsi wa mbere navyo birushiriza kwiyongera. Inyuma yaho ejo mu gatondo hatangarijwe ko abasize ubuzima bageze ku 111, ku mugoroba w'ejo nyene baraduze ubu bakaba bashitse ku 112. Ikigo kijejwe gutabara mubiza muri Turukiya cavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abakozi 196 barimwo abo mu gihugu na mvamakungu aribo bari mu bikorwa byo gutabara. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yaragendeye agace kari hafi gisagara cha Gaziantep no ku rubibe bahana na Siriya hasinzikajwe kurusha handi kwirabira uko ibikorwa byo gutabara biriko biragenda. Abatabara barabandanya kubona ibitangazaho bakiriko baratora abantu bakibona, abandi bakabumva bakoma amaruru basaba ubufasha ariko badashobora gukugwayo vuba kubw'ubukene bw'ibikoresho bigezweho. Ku ntambara yo mu Burusiya na Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarafashe urugendo rumushikana i Londres ejo ku munsi wa gatatu rwari rutumbereye gushimira ico gihugu ku mfashanyo za gisirikare camuhaye kugira agwanye Uburusiya. Perezida Zelensky yabwiye inama nshingamateka y'Ubwongereza ko igihugu kiriko kirajana na Ukraine mu rugamba kandi ko atankeka bazotsinda. Perezida Zelensky ya warabonanye kandi n'umwami Charles ku kirimba i Buckingham Palace mu rugendo rwiwe rwa kabiri mu mahanga kuva Uburusiya bumuteye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Urugendo rwa mbere yarugize hano i Washington mu kwezi kw'12 aho yabonanye na Perezida Joe Biden ananashikiriza ijambo muri Kongere ya Amerika. Ejo ku munsi wa gatatu nyene Perezida Zelensky yarabonanye na Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron na Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz hari i Paris ku mugwa mukuru w'Ufaransa. Ubwongereza bwabaye kimwe mu bihugu byafashe iya mbere mu gufasha icyo gihugu cya Ukraine mu bikorwa bya gisirikare. Bumaze gutanga imfashanyo y'ibigwanisho ifise agaciro k'imiliyaridi 2.5 z'amadolari. Uru rugendo rubaye mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yatangaje ko igihugu ciwe kizokwigisha abapolisi bo muri Ukraine gutwara indege z'intambara zo ku rwego rwa OTAN. Abasirikare ba Ukraine barenga 10,000 nibo baza bamaze kuronswa imyimenyerezo mu Bwongereza mu gukoresha burende Ubwongereza bwarungikiye icyo gihugu. Perezida Zelensky yasabye abashingamateka b'Ubwongereza igihe yariko arabashikiriza ijambo kumuha indege z'intambara zifise ubuhinga bwa none zizomufasha guhangana n'Uburusiya busanzwe bufise ibigwanisho bigezweho.
Urakoze abayisigira imana ku makuru yo hirya no hino kwisuhereje kudushikiriza. Ibiharuro vy'abahitanywe na nyamugigima yumvikanye mu ntango z'inondwi muri Siria na Turkiya bibandanya kwiyongera. Ambasade y'u Burundi i Ankara muri Turkiya isaba abarundi ari mu bisagara byasinzikaye ahamazu agisenyugwa n'imiyaga iyo nyamugigima kuba barabivuyemo.
Hariho bamwe mbere ubugu bashoboye gusaba ko mu kurindira ibintu bizosubira mu buryo kuba barava muri ibyo bisagara kugira ngo baze ahantu hoba hatari ibibazo byinshi.
Uyo ni Ambasaderi Gerard Kebako aserukira Uburundi muri Turikiya. Abarundi 29 bafatiwe muri Zambia, igipolisi cy'icyo gihugu cyatangaje ko abo barundi bari binjiye mu buryo bunyuranye n'amategeko kandi bari ko baja mu bihugu bya Afrika y'Epfo na Zimbabwe. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Ekibiyaga binini. Abarundi 29 bafatiwe muri Zambia, igipolisi cy'icyo gihugu cyatangaje ko abo barundi bari binjiye mu buryo bunyuranye n'amategeko kandi bari ko baja mu bihugu bya Afrika y'Epfo na Zimbabwe. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibyo nido kuri iyi nkuru.
Igipolisi cya Zambia cyabwiye ibinyamakuru bikorera muri icyo gihugu ko umukwabo wo kurondera abatagira ibyangombwa wakozwe n'igipolisi gifabikanije n'abacungera imbibe ariwo watumye abarundi 29 batabwa muri yombi. Igipolisi kivuga ko binjiye muri icyo gihugu mu kwezi guheze kwa mbere maze binyegeza mu bice bitandukanye by'igihugu harimo n'umugwa mukuru Lusaka. Josephine Malambo n'umuvugizi w'igipolisi kijejwe imbibe muri Zambia.
Police alerted officers from the Department of Immigration.
Atigi polisi cyahawe inkuru n'abajejwe imbibe ko hari abantu binjiye baciye mu byahumye inzego zibijejwe abandi bidakurikije amategeko. Hati yakugwa iperereza maze abantu 29 byitekwa ko ari abarundi barafashwe. Bagizwe na 12 bafite impapuro z'inzira z'u Burundi, 13 bakoresheje iza Tanzania, ariko twamenye ko ari abarundi hamwe n'abandi 4 batagira icyangombwa na kimwe. Bagizwe n'abagabo n'abagore imyaka yabo iri hagati ya 10 na 40. Bavuga ko bariko bararengana baja mu bindi bihugu nka Zimbabwe na Afrika y'Epfo. Ubu barafunzwe ku mboza yandi matohoza.
to be smuggled into Zimbabwe.
Muruko kwezi nyene kwa mbere guheze igipolisi cy'Uganda cyari cyavuze ko cahagarisa barundi barenga 200 bari bahaci bagiye mu bihugu by'Abarabu. Ishyirahamwe ONRC Weton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi rivuga ko abantu barenga 50 bafatiwe mu bihugu bitari kure y'u Burundi ari benshi. Mu matoza yaryo rirerekana imvo nkuru nkuru ziriko ziratuma barundi baguma bahurumbira ibindi bihugu kurondera y'ubuzima bwiza. Premier Mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ubwa mbere hariho ubukene, ubwa kabiri hakaca haba benshi bipfuza ubuzima bwabo ntibaburonke, kubera dusanga by'ukuri ubuzima muri iki gihugu cyacu atari bwinshi cyane kandi ababwifuza ari benshi cyane. Imvugira gatatu ni uko dusanga muri iyi minsi by'ukuri abarundi cyangwa abarundikazi bipfuza iziyo nkaratasi z'inzira bita pasiporo muri iyi minsi biriko biragorana kuzironka kubera imvo izica nk'iziriya. Ishyirahamwe ryacu kibaza ko biriko biratuma nyine ubwimukira bwo mu kigero bubandanya buba mu gihugu cy'u Burundi. Ni uko amasezerano amaze gusinywa hagati y'u Burundi na igihugu cya Arabia Saudite tubona umengo ishyirwa mu ngiro ryayo ririko rirateba gato, kubera tubona ko ata barundi na bamwe kuva amasezerano asinywe turumva bagiye gukorera muri icyo gihugu, kubera benshi bariko barahendwa n'ababahendesha ducanu turiya dufaranga babatwara muri ibyo bihugu bababeshe babemerera ijuru ryo ku isi bwatari hari.
Mu minsi iheze ishyirahamwe mpuzamakungu ry'Abanyakanada Justice et Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini ryari ryabwiye Ijwi rya Amerika ko mu bakora urwo rudandazwa kenshi hajamo n'inzego za Leta. Florence Boivin atwara iryo shyirahamwe kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka n'urwo rubangamiwe ahanini. Amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya urwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu maleta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashetse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Ibi biremezwa n'igipolisi cy'u Burundi kivuga ko catanguye amatoza kandi ko uzofatwa azobihanirwa bikomeye. Ndetse mu mezi abiri aheze igipolisi carafashe bamwe mu bagirizwa ico caha ku giti cabo. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi yemeje ko bahagurukiye ico gikorwa.
Aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga, babahenda yuko bazoca barunkira muri ivyo bihugu. Barafise n'ibigo ngo babahera mu inyigisho, ubwo hari abandi bababwira ko babajyana mu bihugu bya Buraya ngo bakinjira muri Serbia ngo bakazoruhukira mu Bubiligi. Nagenda bamenyeshe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni 7 na 13 z'amarundi. Aha rero mu miryango itari mike n'amarira, hari abagurisha amatongo, hari abagurisha ibitungwa, hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazoriye.
Nabitigirika none vy'abarundi baja mu bihugu bitandukanye biciye mu kinywabi canke bagurishijwe biramenyekana. Yamara ishirahamwe ONRC Weton Frere rivuga ko batari munsi y'2000 ku mwaka. Pierre Claver niyo nkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ijambo ryiwe byo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri igaruka ku kugena igihugu gihagaze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagaragaje imvugo itanga icyizere no kwiyemeza, ashima ibyo yashyizweho mu bijyanye n'amategeko n'imirongo ya politiki byashyizweho. Inkuru y'Ijwi rya Amerika dushikirizwa na Temistoke Mutijima.
Ku mugoroba w'uyu wa kabiri, Perezida Biden yatangaje ko nubwo demokarasi ya Amerika yakomerekejwe ariko ikemye kandi idahungabanywa. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati, kubera ko umutima w'iki gihugu ukomeye, kubera ko izingiro ryacyo rikomeye, kubera ko abaturage b'iki gihugu bakomeye, igihugu kirakomeye. Mu ngoro y'Inteko Nshingamategeko imbere y'abagize imitwe yombi, Perezida Biden yagize ati, sindi mushya hano hantu, mpagaze hano uyu mugoroba kandi nakoze nk'uko buri umwe muri mwe yakoze. Ntabwo nigeze ngira ibyiringiro by'ahazaza h'Amerika nk'ibyo mfite ubu. Tugomba kwibuka abo turi bo, turi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nta kintu habe na kimwe kirenze ubushobozi bwacu mu gihe twunze ubumwe. Aya magambo Bwana Biden yayavugiye mu nteko nshingamategeko umuyobozi wayo ari umurepublikani Kevin McCarthy ukuriye umutwe w'abadepite yarahiriye gukoresha ubwiganze butishyaka rye rifite mu gutambamira nyinshi muri gahunda Biden ashyize imbere. Hafi igihe cyose ijambo ryamaze, Bwana McCarthy yari yicaye inyuma ye mu ngoro y'inteko asa nk'utaryitayeho azunguza umutwe ubwo Perezida Biden yanengaga politiki z'ubukungu z'abarepublikani. Umukuru wa Amerika kandi yakoresheje uyu mwanya mu gusaba abarepublikani bazamuraga amajwi nk'abatabyemera igihe yanengaga gahunda yaharanirwaga na bamwe muri bo yo kugabanya ikiguzi cya gahunda zimwe yavuze ko izakora kuri porogaramu z'ingenzi zirimo iy'ubwiteganyirize n'iy'ubwishingizi mu buvuzi. Ati:
"Fighting for the sake of fighting.
Kurwana hagamijwe gusa kurwana, guhangana gusa byo guhangana, gukimbirana gusa byo gukimbirana ntaho byatugeza. Iki nicyo cyamye ari icyerekezo cyanjye ku gihugu cyacu kandi nzi ko ari icya benshi muri mwe, kugarura umutima w'iki gihugu, kongera kubaka urufatiro rwa Amerika." Perezida Biden yavuze umwanya munini kandi mu buryo burambuye ku bibazo benshi mu Banyamerika bavuga ko ari ingenzi kuri bo, aho yagize ati: "Turimo kubaka ubukungu aho nta n'umwe usigara inyuma. Imirimo irimo kugaruka, ishema riragaruka." Kandi yavuze ko inteko nshingamategeko ikwiye kuzamura igipimo cy'umwenda ari rwo rugero ntarengwa rw'inguzanyo Minisiteri y'Imari ya Amerika yemerewe gufata ngo ibashe kwishyura fagitire zayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze ku rugero ntarengwa rwayo rwa tiriyari 31.4 z'amadolari mu kwezi kwa mbere. Inteko nshingamategeko ubu ifite igihe kingana no kugera hagati muri uyu mwaka ngo yanzure ku kuzamura uru rugero mbere y'uko Leta ya Amerika inanirwa kwishyura. Nyamara Bwana McCarthy, umukuru w'inteko, umutwe w'abadepite, yavuze ko abarepublikani bazakomeza gutambamira ibyo babona nko gusesagura. Perezida Biden yanagaragaje aho ahagaze kuri politiki ijyanye no gutunga intwaro, asaba ko hakongerwa ingamba zibuza gutunga intwaro. Yasabye kandi inteko nshingamategeko kwemeza gahunda y'amavugurura mu bijyanye n'abimukira cyangwa ibyo byananirana, nibura ikemeza gahunda yo kongera ibikoresho n'amikoro byo gucunga imipaka. Nyamara kuri imwe mu ngingo zikurura impaka kandi zitavugwaho rumwe, umukuru w'igihugu yavuze mu magambo make ati: "Ntimukore ikosa, inteko iramutse yemeje gahunda ibuza gukuramo inda ku rwego rw'igihugu, nzayitambamira." Nk'uko bimaze kuba umuco muri uyu mugoroba w'ibirori, Perezida aha icyubahiro abashyitsi badasanzwe bafite icyo basobanuye kuri bimwe mu bibazo. Ku mwaka wa kabiri wikurikiranya, Perezida Biden yahaye ikaze ambasaderi wa Ukraine muri Amerika, yongera gusubiramo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyigikira Ukraine mu guhangana n'Urusiya mu ntambara bwayishojeho igihe cyose izamara. Ariko kandi umushyitsi wakomewe cyane amashyi n'abari mu ngoro y'inteko bose bahagurutse ntiyari anahari. Mu guteza imbere porogaramu ye ya Cancer Moonshot igamije kugabanya impfu ziterwa na kanseri ho nibura 50% mu myaka 25 iri imbere, Perezida Biden yavuze ko yatumiye Ava, umwana w'imyaka 3 warwaye ubwoko bwa kanseri y'impyiko budakunze kubaho, kugira ngo akurikirire ijambo ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Ababyeyi ba Ava bari bitabiriye ijambo ry'umukuru w'igihugu, bavuze ko arimo guhangana n'ubu burwayi kandi ari mu nzira zo kubukira burundu. Perezida Biden ati: "Kandi baradukurikiye aho ari muri White House iri joro niba atamaze gusinzira." Mu ijambo ry'uruhande rw'abarepublikani rihakana ibyo Perezida yavuze, guverineri wa Leta ya Arkansas Madamu Sarah Huckabee Sanders yanenze politiki ya Perezida Biden ku bijyanye n'abimukira n'ubukungu. Yamaganya amavugurura yasabye ku bijyanye n'intwaro n'igipolisi, yita politiki ye y'ububanyi n'amahanga ko idafite ingufu, ndetse yibaza niba we afite ingufu zo kuyobora. Yagize ati:
"Being a mom to three young children, w'abana batatu batoya byanyigishije kutizera buri nkuru numvise. Rero umbabarire kuba nizera byinshi ku byo numvise uyu mugoroba Perezida Biden avuga. Kuva ku itakara by'agaciro k'ifaranga ritagira igaruriro n'ibyaha by'urugomo kugera ku kibazo giteje akaga k'imipaka ndetse n'ibikangisho by'Ubushinwa, Biden n'abademokrate barabatengushye."
Mbere y'ijambo ry'umukuru w'igihugu, abasesenguzi bari bavuze ko Biden akeneye gukoresha uyu mwanya mu kwemeza rubanda imbaraga ze, ikintu abamunenga bakunze gushidikanyaho mu gihe asa n'uwiteguye kongera kuziyamamaza mu 2024. Abamunenga bibaza niba ku myaka 80 adashaje cyane ku buryo yabasha gutegeka indi manda. Jeremy Suri, umwarimu w'amateka kuri kaminuza ya Texas, agasangira ari ryo jambo rihebuje ayandi rya Biden nka perezida. Ati: "Yumvikanishije neza gahunda ye mu buryo bwumvikana kandi bwihariye. Yashimangiye ukwita ku bakuze, gufasha abanyantege nkeya, imisoro iboneye no gushyigikira demokarasi. Yatumye abamunenga bagaragara nk'abadafite ishingiro. Bwana Jonathan Makarum umuhanga mu bya politiki we yabwiye ijwi rya Amerika ko Perezida Biden yakoresheje iri jambo mu gutegura gahunda y'ishyaka rye ya 2024.
Tuve muri Amerika dukubitire muri Siriya na Turkiya aha bahitanywe na nyamugigima yumvikanye ku munsi wa mbere muri Siriya no muri Turkiya bamaze kurenga 11,000. Ibikorwa byo kurondera abo babasenyukiwe ko n'inyubakwa zitandukanye muri Turkiya biriko biba muri iki gihe imbeho ibandanya kwiyongera. Mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yavuganye na ambassadeur Gerard Bikebako aserukira Burundi muri Turkiya amubwira ko amakuru bafise gushika ubu yerekana ko abarundi bari mu bisagara bitandukanye barokotse.
Ku mugwa mukuru Ankara n'Impore ariko ntibivuga yuko tariki zitandatu tutumvise imitingito twarayumvise ariko ntiyabaye ico kimwe n'ahandi. Nta bintu yononye ngaha mu gisagara ca Ankara.
Mu bindi bisagara aho vyifashe gute amakuru y'abarundi baba ngaho muri Turkiya ariyo benshi bahari bameze gute? Hari udukuru twabo mufise dutandukanye?
Ego amakuru turayafise kuko twaragerageze kuva umunsi bibaye kubaza na cyane cyane gukurikirana abarundi batandukanye bari mu bisagara bitandukanye cyane cyane bisagara byashoboye kugira ingorane. Rero twasanze ahanini Imana yarakinze abarundi bari muri ibyo bisagara barashoboye kurokoka. Hariho bamwe mbere ubu twashoboye gusaba ko mu kurindira ko ibintu byosubira mu buryo kuba barava muri ibyo bisagara kugira ngo baze ahantu hoba hatari ibibazo byinshi. Nico gituma hariho nk'uwavuye Gaziantep, kuko Gaziantep ni igisagara cyagizemo ingorane nyinshi. Ubwo rero tukaba dushobora kumwakira ngaha i Ankara hanyuma tukazumufasha uko dushoboye nyine nawe akadushobora kuba nk'uko tubaye mu kurindira yuko ibintu bijya mu buryo yongere asubire iyo yavuye. Urumva rero hari tuguma turondera hariho nk'ayitwa Malatia naho nyene dusanzwe tuzi yuko hari abakinnyi b'umupira b'iwacu ariko amakuru adushikira ubu twumva yuko atangorane niniya baragira nabo nyene turabarondera kugira ngo dushobore kuraba yuko bashobore kuja ahantu hatekanye.
Uyo yavuye Gaziantep nimba tuvuga umwe hariho wabyaze n'ijwi rya Amerika avuga ko yariko yiga iby'ubuforoma agasigura ko baba ye barababwira ko bishobora no gufata amezi atatu ariko bashobora kubikora kugira ngo baje gufasha mu kuvura basahiritse ari nk'amwe byomara umwanya munini kugira ngo inyubako zabo bongere bazisanure. Mutegekanye iki bazoguma mu buserukizi bw'u Burundi bazoba baraja kurindira mu Burundi cyane?
Bo muri ico gihe urabona bose abarundi bonyene bafise ico kibazo. Urumva hariho n'abandi banyamahanga ikanaba n'inshuti zacu z'abanyeturikiya bo ngaha bahora biga muri ayo mashuri niko twamenye yuko bababwiye ko bobanza gukinjura kubera amashuri yabo yari amaze gusa nk'ayatera ikibazo bakabona rero ko kubakingira bohava. Nibyamara igihe kirekire twibaza yuko batazokwemera ko abana batabandanya amashuri bazoshobora kuraba ahandi babashira cyangwa na twebwe tuzobaze ko hari hayandi mashuri bobimuriramo mu kurindira cyangwa naho ibyo bitabaye nibaza ko bazorondera ubundi buryo bwo kubafasha nk'uko bariko barafasha abandi banyatirikiya bose kandi abanyamahanga baba muri iki gihugu. Akajambo twababwira nuko bashobora gukurikirana amakuru y'ibintu biriko birarengana hano kugira ngo babandanye baduha amakuru kandi bongere bafashanye hagati y'abarundi hanyuma bongere bafashanye n'inshuti zacu z'abanyatirikiya uno munsi bari mu bibazo.
Ambassadeur Gerard Bikebako muserukira Burundi yankara ku mugwa mukuru wa Turkey twashimye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mutubwire uko vyifashe mwongera muhumuriza nabo barundi bari ngaha.
Murakoze cyane, murakoze namwe kuba mwashoboye kutuvugisha.
Njuti mwese mkunda la adizu da Ameriki bigani ya tukawateguri ya muraka kanya bigaruki yengaha. Tulashimye bagenzi wacu bose bagizuru hara mwitegu kwa jaya makuru. Mungini vihevdiza mwanda nyakumviza radio yanyu izu da Ameriki.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahutayo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka ereko itorishiriza. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutangi jambo mubanyagi hugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
Yeah.
Bini ni kemuri zisha baroni babo. Jane. Abrite. 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 Abrite.